Chan. Muracyumva radio ijwi ry'Amerika ivugira Washington DC mu Kirundi no mu Kinyarwanda. Shuti zacu mwiriwe neza, ne Eugenia Mukankusa ngiye kubasuhuza kandi mbaha ikaze mu makuru yacu yo kuri iyi saha. Radio ijwi ry'Amerika iravugira ku mirongo migufi kuri metero 19 na metero 22 mu Burundi, mu Rwanda turi kuri FM 104 n'ibice bitatu. Abaturage basake barimo barahungira igoma ari benshi.
Mu mujyi wa Sake ntabwo ibintu bimeze neza. Amabomba arimo kugwa ari menshi kandi ari kwegera umujyi wa Sake. Ibyo rero twebwe bikaba biduteye ubwoba, ariyo mpamvu ubona turimo guhunga.
Hapa niko tunabaza.
Mu ijwi rya mugenzi wacu Jimmy Shukran bakomera, murumva abaturage bavuga ku mirwano hagati y'ingabo z'inyeshyamba za M23 barimo guhunga. Perezida wa Ukraine Volodymyr Zelensky yasuye inteko ishinga amategeko y'umuryango w'ubumwe bw'Uburayi. Naho umuyobozi w'ikirenga wa Korea ya Ruguru Kim Jong-un ejo yerekanye ibitwaro bya misile bikomeye. Amakuru arambuye ni mu kanya gato cyane, mugume hafi. Turahera ku makuru avugwa hirya no hino ku isi. Abahitanywe na nyamugigima umutingito w'isi muri Syria na Turukiya bamaze kurenga 17,000. Ibindi kuri iyi nkuru na mugenzi wacu Diane Nahazwe.
Abategetsi muri Turukiya batangaje ko abamaze kumenyekana ko bahitanywe na nyamugigima yabaye muri ico gihugu mu ntango zino ndwi barenga 14,000, abakomeretse bakarenga 63,000, mu gihe ibitigirizi abataramenyekana irengero ryabo bitaratangazwa. Ku ruhande rwa Syria naho ibitigirizi bamaze kumenyekana ko bahitanywe n'iyo nyamugigima ni 300,000, nk'uko ibiharuro biva muri leta bivyemeza. Abanyagihugu muri Syria no muri Turukiya basa nk'abariko batagashavu ku butegetsi bwabo, babwagiriza gukwega amaguru mu bikorwa byo gutabara. Umwe mu banyagihugu mu ntara yitwa Hatay iri mu manuko bwa Turukiya yabwiye igisata c'ijwi rya Amerika muri ico gihugu ati: "Ndatahura ko bashobora kumara amasaha 10 bataraza kudutabara, ariko kumara iminsi 2 bataraduseruka ko ntivyumvikana. Nta mazi dufise yo kunywa." Umugore n'abana babiri uwo mugabo hidogeye kuri mikozi y'ijwi rya Amerika muri Turkiye bari mu bari baguye ko n'inyubakwa yasenyutse. Muri rusangi Turkiye yemeza ko yarungitse abajejwe gutabara bagera ku 110,000 mu ntara zitandukanye zasinzikajwe na nyamugigima. Abo bakaba bariko basahirizwa n'imodoka bivanaho ibibonimoka bigera ku 5,500. Igihe Perezida wa Turkiya Recep Tayyip Erdogan yagendeye intara ya Gaziantep iri mu zasinzikajwe cyane n'iyo nyamugigima, yavuze ko atahura gashavu k'abasanga ibikorwa byo gutabara bigenda buke buke, ariko yumvikanisha ko ibiza nk'ivyo bigoye kwitegurira kandi ko n'ibihe by'imbeho ico gihugu kirimo bitavyorosha. Iyo nyamugigima yabaye muri Syria na Turkiya niyo ya mbere ihitanye abantu benshi ku isi yose, inyuma yahitanye abagera ku 20,000 mu Buyapani mu mwaka wa 2011.
Amakuru hatugezeho muri uyu mwanya kuri iyo nkuru y'abahitanywe na nyamugigima, harahamya ko abantu 19,300 bamaze guhitanwa n'uwo mutingito w'isi. Dukomereza amakuru yacu ku mugabane w'Uburayi. Abategetsi b'umuryango w'ubumwe bw'Uburayi bakiranye yombi ijambo rya Perezida Volodymyr Zelensky wa Ukraine, yongeye kubasaba intwaro zo kurwanya Uburusiya no gutangira ibiganiro byo kwinjiza igihugu cye mu muryango w'ubumwe bw'Uburayi. Geoffrey Mutagoma harakomeza inkuru.
Ageze ijambo ku nteko ishinga amategeko y'ubumwe bw'Uburayi, Perezida Volodymyr Zelensky yashimiye abakozi babo inkunga bakomeje gutera igihugu cya Ukraine. Yavuze ko kizegukana intsinzi kandi kizaba mu muryango w'ubumwe bw'Uburayi. Perezida w'Inteko Ishinga Amategeko y'umuryango w'Uburayi, Roberta Metsola, yavuze ko ashyigikiye ubusabe bwa Perezida Zelensky kandi ko Uburayi butazabwubahiriza mu magambo gusa, ahubwo buzaherekeresha ibikorwa. Metsola yasabye ibihugu bigize uyu muryango kugira icyo bikora ku busabe bwa Perezida Zelensky vuba na bwangu, kuko Ukraine ikeneye gutsinda urugamba ubunonaha. Joseph Borrell, ushinzwe ububanyi n'amahanga mu bumwe bw'Uburayi, yemeje kuri uyu wa kane ko hari gahunda zo kongera inkunga ya gisirikare Uburayi buha Ukraine. Aza kugeza ijambo rye ku nteko ishinga amategeko y'Uburayi, Perezida Zelensky yaraherekejwe na mugenzi we Emmanuel Macron w'Ubufaransa. Perezida Zelensky yari mu ruzinduko rw'iminsi 3 mu bihugu by'Uburayi, aho akomeje gushakisha inkunga yo guhangana n'ingabo z'Uburusiya mu ntambara izaba yujuje umwaka umwe itangiye itariki 24 z'uku kwezi.
Korea ya ruguru yarayerekanye umurongo muremure wa misiri nyinshi zirasakure. Ibindi kuri iyi nkuru na mugenzi wacu Diane Inahazwe.
Nubwa mbere Korea ya ruguru yerekanye ibirwanisho bikomeye nk'ivyo yerekanye muri defile ya gisirikare yarayibereye i Pyongyang ku mugwa mukuru w'ico gihugu. Urukurikirane rw'ibisasu vya misile vyo mu bwoko bwa ballistic ronyanganda Korea ya ruguru yerekanye birasakure bigashobora gukora hifashishijwe imoteri ikoresha ibitoro. Itorokanizo ry'amakuru ya leta muri Korea ya ruguru ryashimagije yerekanwa ry'ivyo birwanisho rivuga ko Korea ya ruguru yerekanye ububasha bwayo bwa gisirikare n'inguvu zayo mu vya nucléaire. Ibisasu vya misile ruhonyanganda Korea ruguru yerekanye vyari 11 ariko hari ibindi bitanu bitagaragaye vyagumye masandugu yavyo. Abasesanguzi naho batamenye ubwoko bw'ivyo birwanisho bitashizwe ahabona bakabakeka ko bini mu vya rutura Korea ya ruguru imaze igihe ishaka gukora. Abahinga bavuze ko ivyo bisasu vya misile ruhonyanganda Korea ya ruguru ishobora kubirungika bigashika icarimwe mu bice byinshi vya leta zunze ubumwe za Amerika bagakeka gutyo ko bifise n'inguvu nyinshi zishobora kugwiza n'ubusa ibisasu vya Amerika bizibiri bitero bikomeye vya misile ballistic. Indongozi ya Korea ya ruguru Kim Jong-un yakurikiranye iyo defile ya gisirikare yerekaniwemo ivyo bigwanisho ari kumwe n'abasirikare biwe umufasoni wiwe n'umukobwa wiwe Kim Joo-ai.
Andi makuru avugwa hirya no hino ku isi, perezida wa Eritrea Isaias Afwerki yatangaje uyu munsi ko amakuru avugwa ko abasirikare be bahonyoye uburenganzira bwa muntu mu ntambara yo muri Tigray mu nyamajyaruguru ya Ethiopia ari ibinyoma. Fidel Niyongabo haratubwira ibindi.
Mu kiganiro yahawe amenyesha makuru ari Nairobi ku mugwa mukuru wa Kenya, perezida wa Eritrea Isaias Afwerki yavuze ko ibirego vy'uko inteko z'igihugu ciwe zahonyanza agateka ka muntu mu ntambara yabereye muri Tigray ari ibintu biri mu mitwe y'abashaka kugiramira umugambi w'amahoro kandi ari amakuru y'irementanya. Mu gihe cy'ingwano hagati y'izo mpande zibiri inteko zo muri Eritrea zaragirijwe n'abanyagihugu hamwe n'amashyirahamwe haranira agateka ka muntu kuba zakoze amabi atandukanye harimo kwica abasivili amajana n'amajana mu karere ka Aksum mu kiringo cy'amasaha 28 mu kwezi kw'icumi mu mwaka w'2020. Eritrea iratera ibyatsi byo birego. Inteko za Eritrea zifatanyije n'igisirikare cya leta ya Ethiopia n'abagwanyi bacuditse nayo mu ngwano yamaze imyaka ibiri hagati ya leta ya Ethiopia n'inteko zo mu ntara ya Tigray. Kwezi kw'icumi na rimwe leta ya Ethiopia n'inteko zo muri Tigray zarategeye kumwe ku masezerano yo guhagarika ingwano. Ayo masezerano yasaba inteko zose zo mu mahanga ko ziva mu ntara ya Tigray. Yamara igihugu cya Eritrea nticari mu mpande zategeye kumwe kuri ayo masezerano.
Fidel Niyongabo na Geoffrey Mutagoma hamwe na Diane Inahazwe barakoze kuri amakuru hirya no hino ku isi batugejejeho. Ni kuri Radio Ijwi rya Amerika ivugira i Washington DC mu Kirundi no mu Kinyarwanda. Turi no kuri YouTube na Facebook VOA Radio yacu. Kuri internet ni www.radio.voa.com. Radio ya Amerika i Washington DC mu Kirundi no mu Kinyarwanda tujye noneho mu karere k'ibiyaga bigari. Abaturage basake mu ntara ya Kivu ya ruguru barimo barahunga ari benshi berekeza Igoma mu murwa mukuru w'intara babitewe na bombe zituruka mu rugamba rwa M23 n'ingabo za Republika ya Demokarasi ya Kongo FARDC. Umunyamakuru w'Ijwi rya Amerika Jimmy Shukani bakomera harimo kubikurikirana. Turi kumwe ku murongo wa telefone. Jimmy, wiriwe neza?
Yego,
byifashe gute aho ngaho uherereye? Uherereye ubu ngubu muri aka kanya bimeze gute?
Ubu ngubu abandi nahitwa Mbambiro nk'uko nahageze mu masaha ya saa yine n'igice zo mu gicamunsi. Abaturage bari benshi barimo guhunga bava mu mujyi wa Sake, abenshi bavuga bahunga kubera ko imirwano yari ikomereje mu nkengero za Sake ndetse n'amabombe menshi yaratangiye kugwa muri metero nkeya muri uwo mujyi wa Sake. Ubwo rero ubwoba bw'abaturage bahitamo kuva mu duce bari barimo, abenshi ubu bari kuza berekeza mu mujyi wa Goma. Ahangaha turi ni mu birometero 15 gusa uvuye mu mujyi wa Goma, ndetse bikaba n'ibirometero bibiri uvuye mu mujyi wa Sake. Ubungubu imirwano irakomeje, ahandimo nanjye ndi kumva amabombe narimo kubera hirya n'ahitwa muri Rukarigira Kimuka werekera ikabati aho ifarinde zikomeje kurwana na M23.
Hanyuma Jimmy, abaturage baravuga iki rero?
Abaturage baravuga ko bahungiye mirwano kuko urabona umujyi wa Sake umwe mu mijyi 23 yakomeje kugerageza gusatira nyuma yo gufata Kicanga, kuko umujyi wa Kicanga ni agace kari karabagoye kugafata, ariko bakimara kuhageramo point strategique yabo yabaye kugera mu mujyi wa Sake, kuko urabona umujyi wa Sake ni umujyi uhuriwe n'imihanda ebyiri, hari umuhanda uva muri ntara ya Kibuye epfo ndetse n'umuhanda uva mu ntara ya Kibuye haruguru wa nyine ufashe muri teritwari ebyiri, ariyo teritwari ya Masisi na teritwari ya Warikare. Ubwo rero M23 ubu ngubu amaso yayo ari kwerekera mu mujyi wa Sake, ibyo akaba ari byo byatumye aba baturage kuba bahungaje.
Hanyuma abaturage iyo ubarebye n'amaso ubona bameze gute?
Abenshi barananiwe, abandi ubona basa n'abihebye, kuko mubo twagerageje kuganira nabo bavuze yuko batagifite icyizere ko wenda ingabo za Kongo ziri buze guhagarika imirwano, kuko byatangiye bari kubizeza yuko uduce twose turi hamwe na Sake tutazigera tugera mu M23, ariko ubungubu M23 ikaba ifite icyo duce. Abaturage mu maso yabo urabona ko bihebye, agahinda ndetse n'umunaniro, kuko benshi muri bo bavuye muri Sake ku maguru ntawigeze afata moto.
Reka tugushimire rero Jimmy, ukomeze udukurikiranire iyo nkuru, hanyuma urakomeza tubwire uko biraba byifashe. Urakoze cyane.
Murakoze cyane namwe.
Twababwiye amakuru ajyanye na nyamugigima cyangwa se umutingito w'isi mu gihugu cya Turukiya na Siriya. Bahitanywe rero n'uwo mutingito w'isi, bamaze kugera ku 19,300 nk'uko tubikesha ibiro ntaramakuru by'Abanyamerika AP. Uyu mutingito rero wabaye ku munsi wa mbere. Ibikorwa byo gushakisha haba barasenyukiyeho n'inyubako zitandukanye muri Turukiya birimo kuba, mu gihe imbeho ikomeje kwiyongera. Mugenzi wacu Diane Nahazwe yavuganye na Ambasaderi Gerard Bikeba ko uhagarariye u Burundi muri Turukiya, hamubwira ko amakuru bafite gushika ubu cyangwa se kugeza ubu yerekana ko Abarundi bari mu bisigarira by'amazu bitandukanye barokotse.
Kumugwa mukuru Ankara n'impore ariko nibivuga yuko tariki zitandatu tutumvise imitingito twarayumvise, ariko ntiyabaye ico kimwe n'ahandi. Nta bintu yononye ngaha mu gisagara ca Ankara.
Mu bindi bisagara ho vyifashe gute? Amakuru y'Abarundi baba ngaho muri Turkiya ariyo benshi bahari, bameze gute? Hari udukuru twabo mufise dutandukanye?
Eko amakuru turayafise, kuko twaragerageze kuva umunsi bibaye kubaza na cyane cyane gukurikirana Abarundi batandukanye bari mu bisagara bitandukanye, cyane cyane bisagara byashoboye kugira ingorane. Rero twasanze ahanini Imana yarakinze, Abarundi bari muri izo bisagara barashoboye kurokoka. Hariho bamwe mbere ubu bashoboye gusaba ko mu kurindira ko ibintu byosubira mu buryo, ko boba barava muri ibyo bisagara kugira ngo baze ahantu hoba hatari ibibazo byinshi. Nicyo gituma hariho nk'uwavuye Gaziantep, kuko Gaziantep ni igisagara cyagizemo ingorane nyinshi. Ubwo rero tukaba dushobora kumwakira ngaha i Ankara, hanyuma tukazumufasha uko dushoboye nyine, nawe akazashobora kuba nk'uko tubaye mu kurindira yuko ibintu bijya mu buryo yongere asubire iyo yavuye. Urumva rero hari tuguma turondera, hariho nk'ahitwa Malatya, naho nyene dusanzwe tuzi yuko hari abakinyi b'umupira biwacu ariko amakuru adushikira ubu twumva yuko atangorane niniya baragira nabo nyene turabarundira kugira ngo dushobore kuraba yuko bashobore kuja ahantu hatekanye.
Uyo yavuye Gaziantep nimba tuvuga umwe hari uwo wabyazi n'ijwi Amerika avuga ko yariko yiga iby'ubuforoma agasigura ko baba ye barababwira ko bishobora no gufata amezi atatu ariko bashobora kubikora kugira ngo baje gufasha mu kuvura basahiritse ari nk'amwe byo mara umwanya munini kugira ngo inyubako zabo bongere bazisanure mutegekanye iki bazoguma mu buserukizi bw'u Burundi bazoba baraja kurindira mu Burundi cyane.
Bo muri ico gihe urabona sibo sabarundi bonyene bafise ico kibazo urumva hariho nabandi banyamahanga ikana naba inshuti zacu z'abanyetiriki yabonga bahora biga muri ayo mashuri niko twamenye yuko babagiye ko banza gukinjura kubera amashuri yabo yaramaze gusa nka ya seri kibazo bakabona rero ko kubakingira bohapfa. Nifte amara igihe kirekire twibaza yuko batazokwemera ko abana batabandanya amashuri bazoshobora kuraba ahandi babashira canke na twebwe tuzobaze ko hari hayandi mashuri bobimuriramo mu kurindira canke naho ivyo bitabaye nibaza ko bazorondera ubundi buryo bwo kubafasha nkuko bariko barafasha abandi banyatirikiya bose kandi abanyamahanga baba muri iki gihugu. Akajambo twababwira nuko bashobora gukurikirana amakuru y'ibintu biriko birarengana hano kugira ngo babandanye baduha amakuru kandi bongere bafashanye hagati y'abarundi hanyuma bongere bafashanye n'inshuti zacu z'abanyatirikiya uno munsi bari mu bibazo.
Ambassadeur Gérard Bikebako muserukira Burundi yankara ku mugwa mukuru wa Turquie twashimye kuri kano kanya muhaye ijwi rya Amerika kugira ngo mutubwire uko vyifashe mwongera muhumuriza nabo barundi bari ngaha.
Murakoze cyane, murakoze namwe kuba nashoboye kutuvugisha.
Tubashimire rero Diane Ninahazwe na Ambassadeur Gérard Bikebako batuganiriye ku bijyanye n'imitingito mu gihugu cya Turquie na Siria imaze guhitana abantu benshi. Reka rero noneho mbagezeho ikiganiro bungabunga ubuzima.
Ndabasuhuje kandi mbahaye ikaze mu kiganiro bungabunga ubuzima. Ndebuje niyo mukankusi. Uko umutima utera uba wohereza amaraso mu bice byose by'umubiri ukanatanga umwuka mwiza wa ogisijeni. Ihagarara ry'umutima ritunguranye ni uburwayi busaba ubuvuzi bwihutirwa. Bitandukanye n'indwara y'umutima, inzobere zivuga ko uguhagarara k'umutima gutunguranye kubaho iyo umutima udakora neza ugahita uhagarara gutera. Ni mu gihe indwara y'umutima yo iba mu gihe amaraso atemba ajya mu mutima atakibasha kuhagera. Nk'uko bitangazwa n'umuryango udaharanira inyungu American Heart Association, hafi 90% by'abantu bahuye no guhagarara k'umutima bari hanze yo kwa muganga uburwayi burabahitana. Ubutabazi bwo gushitura umutima no kongerera umwuka uwagize iki kibazo bizwi nka CPR bwongerera amahirwe yo kurokoka uguhagarara k'umutima gutunguranye. Ubushakashatsi bwerekana ko ikigero cyo kurokoka batageze kwa muganga ku barwayi bahuye no guhagarara k'umutima bakorewe ubutabazi bwa CPR cyagiye kiyongera kuva mu myaka 40 ishize. Ikigereranyo cyo kurokoka nyuma yo guhabwa ubuvuzi bwihutirwa kiri hejuru ku barwayi bakorewe CPR kandi baba mu bihugu byo mu burengerazuba bw'isi. Umukobwa wa Elvis Presley, Lisa Marie Presley, wari ufite imyaka 54 y'amavuko yapfuye nyuma yo kugira ikibazo cyo guhagarara k'umutima. Ku bundi buvuzi bwagenze neza ariko umukinnyi w'Umunyamerika Damar Hamlin yagiye mu bitaro ubu ariwe mu rugo nyuma y'icyumweru afashwe n'indwara yo guhagarara k'umutima. Inkuru irambuye.
Mu ntangiriro z'uku kwezi umukinnyi w'Umunyamerika Damar Hamlin yasakiranye na T. Higgins umukinnyi mugenzi we bakina. Nyuma y'amasegonda make uyu mukinnyi wa Buffalo Bill yari aryamye atanyeganyega akikijwe n'abaganga ndetse n'abakinnyi bagenzi be bumiwe. Uyu mukinnyi w'imyaka 24 yafashwe no guhagarara k'umutima akorerwa ubutabazi bw'ibanze mbere yo kujyanwa mu bitaro mu modoka itwara indembe.
Bwana Hamlin yafashwe no kugagara k'umutima ubwo ari mu kibuga kandi byahise bibonwa n'itsinda ry'abaganga b'ikipe ya Buffalo Bills ibyafashije ko bahita bamukorera ubutabazi aho ku kibuga bahise bamushitura byasabye ubutabazi bw'ibanze bwa CPR no gufasha ku mutima wongera gutera kugera ubwo bamuzana ku bitaro bya kaminuza bya Cincinnati.
Uguhagarara k'umutima kuba igihe umutima uvuye mu njyana utereraho ugahita uhagarara gutera nk'uko bitangazwa n'ikigo cya Leta Zunze Ubumwe za Amerika gishinzwe ubuzima. Ikibazo cyo guhagarara gutunguranye k'umutima kigenda kiyongera bijyanye n'imyaka ndetse abantu bakuze baba bari mu byago byinshi byo guhitanwa n'uku guhagarara gutunguranye k'umutima. Abakinnyi bakiri bato bashobora kurwara indwara y'ihungabana riturutse mu gatuza rijyara ugutera nabi k'umutima ndetse kenshi bikaba byanaganisha ku rupfu rutunguranye. Hamlin yarukotse iyi ndwara ndetse yasezerewe mu bitaro mu gihe abaganga bakomeza gushakisha impamvu yo kuguhagarara k'umutima.
Agaragara nk'aho ameze neza kandi nta mpamvu yo kwizera ko atazakomeza inzira yagana ku gukira.
Abashakashatsi bavuga ko uguhagarara gutunguranye k'umutima kukira impamvu izi imbere mu guteza impfu hirya no hino ku isi kandi kwihariye 20% by'impfu mu burengerazuba bw'isi. Abaturage bo mu bihugu bikennye n'ibifite ubukungu buri hagati nibo bugarijwe n'umutwaro munini w'ibyago bishobora gutera indwara z'umutima nk'umubyibuho ukabije n'umuvuduko ukabije w'amaraso. Inzobere zivuga ko ubuvuzi bukozwe mu minota mike ya mbere ikurikira guhagarara k'umutima nko gukorerwa ubutabazi bw'ibanze bushitura umutima ari ingenzi cyane kandi bushobora kurokora ubuzima bw'umuntu.
Niki cyatera umuntu wasaga nkaho ari muzima gufatwa no guhagarara k'umutima? Ese uguhagarara k'umutima gutandukanira he no gufatwa n'umutima? Turi kumwe na muganga Ankesha, inzobere mu buvuzi bwa siporo yibanda ku ndwara z'umutima, akorera mu muryango MedStar Health, aradusobanurira ibindi byinshi kuri ingingo.
So as a review, the heart functions as a pump, right? And so the pump, the function of it is to send blood, which is oxygen and nutrient rich.
Nk'incamake rero umutima ukora nk'ipompe. Iyo pompe umumaro wayo ni ukohereza amaraso arimo umwuka usukuye wa oxygene hamwe n'izindi ntungamubiri mu bindi bice by'umubiri kugera no ku bwonko, mu mpyiko no mu mikaya. Rero guhagarara k'umutima ni igihe umutima uhagaritse umurimo wawo bitunguranye. Ubusanzwe ibyo biterwa no gutera k'umutima kunjyana mbi, ibyo bita ventricular fibrillation, aho umutima ubusa n'utitira ku muvuduko uri hejuru. Ubusanzwe umutima utera ku njyana igendera hamwe aho wikanya mu buryo buboneye ubwo abari bwo bawohereza amaraso mu bindi bice bisigaye by'umubiri. Iyo umutima urimo gutitira muri bwa buryo, imikorere yawe isanzwe iratakara, hanyuma ingingo z'umubiri ntizigerweho n'umwuka mwiza wa oxygene n'intungamubiri zikeneye. Kandi mu gihe utagize icyo ukora mu minota mike, ibyo bishobora guteza urupfu. Rero mu bijyanye no gukumira guhagarara k'umutima, hari ibintu bice umuntu yakora. Nabishyira mu byiciro bibiri, kimwe ku bantu basanzwe bafite uburwayi bw'umutima buzwi, ikindi ku bantu badafite indwara n'imwe y'umutima. Niba uri muri iki cyiciro cya nyuma cy'umuntu udafite uburwayi bw'umutima, ni byiza kugerageza kubaho mu buzima buzira umuze. Ukirinda kunywa itabi, ukirinda ibiyobyabwenge kandi ukajya wisuzumisha mu buryo buhoraho. Rero niba ufite nk'uburwayi bw'umuvuduko ukabije w'amaraso, ufite ibinure bya cholesterol byinshi mu mubiri cyangwa ubana n'indwara y'igisukari ya diabete bizwi, ugomba kugerageza gukora imyitozo ngororamubiri iminota 150 mu cyumweru. Ibyo bishobora kuba gukora siporo yo kugenda n'amaguru. Kandi mu gihe uraha hari abantu benshi, wasaba umuntu akagushakira ubufasha bwa hafi. Niba kandi uzi gutanga ubutabazi bw'ibanze bwo gukangura umutima ukoresheje akuma kabugenewe gakoreshwa inyuma ku mubiri, wabikora. Akenshi ahurira abantu benshi wakabona cyangwa ukaba wanahamagara umukozi uri hafi akakagushakira. Ariko kandi mu gihe hari umuntu wa kabiri wagiye gushaka ka gakoresho, wowe wa mbere wajya kuri wa muntu waguye ugatangira kumukorera ubutabazi bwa CPR n'intoki. Niba uzi uko babikora, ibyo ni ugukanda ku gatuza nk'inshuro 120 mu munota.
Minisiteri y'ubuzima ya Afrika y'Epfo ivuga ko itabona ko ubu bikenewe gushyira mu bikorwa izindi ngamba nshya zo guhangana na COVID-19 muri icyo gihugu cyangwa ku bagenzi bava handi nubwo ubwandu bwa virusi nshya ya Omicron yo mu bwoko bwa XBB.1.5 burimo kwiyongera muri icyo gihugu no mu bindi bice by'isi. Afrika y'Epfo yagaragayemo umurwayi wa mbere w'iyo virusi nshya yihinduranije kandi inzobere mu buvuzi rusange zivuga ko hari bimwe mu biranga iyo virusi bituma ikwirakwira cyane kurusha izabanje. Ubwandu bwinshi bwa virusi yihinduranije ya XBB.1.5 ubu uturuka muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika, mu Bwongereza no muri Denmark. Umugabane wa Afrika umaze kugira abarwayi ba COVID-19 bagera kuri miliyoni 12 kandi 95% muri bo barayikize nk'uko bitangazwa n'ikigo nyafurika gishinzwe gukumira no kurwanya indwara z'ibyorezo. Hagati aho Ubushinwa bwatangaje ubwiyongere buri hejuru bw'impfu zitewe n'icyorezo cya COVID-19. Komisiyo y'Igihugu ishinzwe ubuzima ari narwo rwego rukuru rw'ubuzima ivuga ko abantu bagera hafi ku 60,000 bamaze kugwa mu bitaro bitandukanye bazize impfu zifitanye isano na COVID kuva mu kwa 12 k'umwaka ushize wa 2022. Iki gihugu cyari cyaravanyeho mu buryo butunguranye politiki yacyo igamije kurandura burundu ubwandu bwa COVID mu ntangiriro z'ukwezi kwa 12. Raporo nshya ya ONU ivuga ko abana bagera muri miliyoni 5 bapfuye mbere y'uko bageza ku myaka 5 y'amavuko ndetse n'abandi bana bagera kuri miliyoni 2,100,000 barimo ingimbi n'abangavu n'urubyiruko batakaje ubuzima mu mwaka 2021. Iyo raporo igaragaza ko amahirwe angana yo kubona ubuvuzi bwiza ku bagore, impinja, abana, ingimbi n'abangavu yashoboraga gukumira izi mpfu kandi ko ahantu umwana avukiye ubwaho hagiye n'icyizere cye cyo kurama. Abana n'urubyiruko bapfuye ari benshi nabo muri Afurika y'umunsi y'ubutayu bwa Sahara no muri Aziya yo hagati n'iyepfo kurusha mu bindi bice by'isi. Mu gihe impuzandengo y'impfu z'abana bari munsi y'imyaka 5 ku rwego rw'isi yari impfu 38 ku bana 1,000 bavutse muri 2021 muri Afurika y'umunsi y'ubutayu bwa Sahara, iyo mpuzandengo iri ku mpfu 74 ku bana 1,000 bavutse. Indwara z'ubuhumekero, impiswi, iseru, imirire mibi, malaria n'uburyo abana bavutsemo biza ku isonga mu mpamvu ziteza izi mpfu z'impinja n'abana batarageza ku myaka 5 y'amavuko. Ubumuga bw'ubwonko ni itsinda ry'indwara zigira ingaruka ku myitwarire no kwiyaka kw'imikaya cyangwa se ku gihagararo. Buterwa n'ukwangirika k'ubwonko bukirimo kwirema butarakomera. Akenshi ibyo bikaba mbere y'uko umwana avuka. Cyakora tubafitiye inkuru nziza isusurutse umutima kuri Adam Tobin urwaye bene ubwo burwayi bukomeye ariko ntibyamubujije kuba uwakira abantu icyarimwe n'umuyobozi ushinzwe imbuga nkoranyambaga ahacururizwa creme glace cyangwa se ice cream muri Leta ya Virginia.
Shira buto y'imbeba kuri kabiri. Kuri
4.
Ibi ni byo ukeneye ubu? Yego.
Wake up. Mouth 9. Mouth click.
Kanguka. Buto y'imbeba ku 9. Kanda buto. Hafi ya twese dukoresha.
Mouth grid 2.
Buto y'imbeba kuri
kabiri.
Kandi duhita twimura imbeba tugahita dukanda kuri buto hanyuma icyo dushaka kwerekana kikaza. Ibyo ubona Adam ari gukora ni ibintu bimwe ariko arakoresha ijwi rye mu kwimura imbeba y'imashini aho gukoresha ikiganza cye. Kandi urabasha kubona inzira zose bisaba ngo turangize ibyo tugomba gukora mu buryo bumwe bwihuse. Uyu munsi ndakwereka uko nkoresha imbuga nkoranyambaga z'iduka Jake's Ice Cream ryo mu gace ka Falls Church ho muri Leta ya Virginia. Adam arimo kureba ubutumwa bwa email bwaturutse kuri Robin bwometse inyandiko eshatu. Hari ubwoko bw'ingano zitandukanye ice cream itegurwamo. Adam agiye kubishya ku mbuga. Ngiye kubishyira ku Ngiye kubishyira kuri murandasi ubunona. Ndabishyira kuri Twitter, Europe, Google Business, Facebook na Instagram bya Jake's Ice Cream.
Most of the people that come
mu bantu baza hano bumva ko turi iduka riha akazi mbere na mbere abantu bafite ubumuga. Dufite abantu bake bafite ubumuga bakora hano, bake rwose bafite imyaka iri hagati ya 18 na 46. Mugihe cy'akazi kanjye cyose nakoranye n'abantu bafite ibibazo bisaba ko bitabwaho byihariye.
Icyo kiganiro rero naha tukisoreje, ariko mushobora no kucyumva kuri Flash TV mu Rwanda no mu bindi biganiro byacu ku wa gatatu no ku wa kane. Mwakoze rero kudutega amatwi. Hari PJ ku buhanga bw'ibyuma na Nadia Taha kuri mikoro.